Sentare ya mukaza mu gisagara cyo budandaje Bujumbura niyo yamukatirwa rubanza Floriane yangabiye yategerezwa kandi kuriha ihadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi urubanza rwasomwe kuri uyu wa mbere niko amasoko yegereye iyo dosiye yabwijwe ya Amerika ariko bikaba bitashobotse bimenyekana yagiriwe n'icyaha cyo guhungabanya umutekano ku gataka k'igihugu cy'u Burundi no gukorana n'imirwi y'abitwaje ibirwanisho niko ayo masoko ashikiriza Floriane yangabiye mu byagirijwe harimo kwegeranya abagwanyi ba Red Tabara umurwi w'abagwanyi ubutegetsi bw'u Burundi witwaje ibirwanisho ufite ibirindiro muri Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uwo muhari ufatwa n'abategetsi b'u Burundi nk'umurwi w'iterabwoba isoko ryigenga ryabonye urwandiko rw'urwo rubanza riremeza ayo makuru ryabwirijwe rya Amerika ko urubanza ari uko rwaciwe mu gusigura ibyo bamwagirije bafashe icyegeranyo cyakozwe n'igendereza bacabigana umukono wiwe baciye bandika ko Floriane yemeye ibyo yagirizwa byose kandi ko yasabye imbabazi kuri ibyo byaha ariko kinyoma niko bibonwa n'isoko ryacu mu butungane mufato nirangabiye uretse kuba ari mu mirwe myinshi y'abarundi baba ku mugwa mukuru w'urwanda Kigali ni n'umukozi w'iradiyo igicaniro yavukiye mu buhungiro muri ico gihugu afitane bitabuzi bakunda gukorana ku biganiro bivuga ku Burundi canke yakamutumira nk'umuhinga yibaza ko mugenzi we azira ivyumvira ashikiriza yaganiriye natwe kuri telefone
mugenzi wacu Floriane Irangabiye kuva afatwa yahungwa ibyiyumviro byiwe yashikiza ko yabyiri cyane ari umumenyeshamakuru cyane iyo yabaye umutumire iki nicyo kigaragara yuko aricyo yahuwe yatangaje benshi harimo abo mwavuga yuko ari n'abanyamategeko harimo n'ababuranira Floriane Irangabiye kuko baranabisabiye ibyemezo ariko abari mwagirije ntibigeze bashobora gutanga ibyemezo
kubwame Carmel Niyongere umukuru w'ishyirahamwe Akati Burundi ry'abakirisitu barwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu igihano cyahawe Floriane Irangabiye gihonyanga ubwigenge mpuzamakungu bwo gushyikiriza ivyiyumviro yabwirije ibya Amerika ko uru rubanza ruri mu byonona ishusho y'u Burundi bitari ngombwa
guhonyanga ukwica n'ukwizana kwamenyesha makuru byo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha makuru Burundi busanzwe karatekwa igikumu kindi naco nuko iryo hagarikwa n'ipfungwa y'umenyesha makuru Floriane Irangabiye yerekana isura mbi y'igihugu cy'u Burundi yuko itemerera abamenyesha makuru bigenga bashobora gutanga makuru ateye kubiri n'ivyo leta iriko irakora ivyo rero ni iterabwoba bakoresha cyane cyane iyo bahagaritse umenyesha makuru cyangwa usanzwe uhagarara agati y'akazi na muntu bamba bazana ibyaha bikomeye bishobora gusigura igituma bamuciriye imyaka myinshi yo gufungwa
bitabuzi nawe yasanga urubanza rwakiriwe mugenzi we rushobora gutuma abarundi bahunze igihugu batakaza umwete wo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro
twari twizeye yuko kumbure inyuma yaho ubutegetsi bwa CDPP bwasa n'ubwari buhindutse tubona umenga umukuru w'igihugu mushasha azanye imvugo shasha atumya n'impunzi gutaha mugabo ndi bisubiza inyuma ikize kuri abo bose bavuga bati kumbure twotaha mu gihugu cy'amavukiro babonye ibyashyizwe Floriane Irangabiye iki kizere kuri jewe mbuga kireza kigaca kinirwa mu meshi
twashatse kumenya icyamwe mu mashyirahamwe yahanira agateka kazi na muntu mu Burundi yabivuga ko maze tuvugisha umukuru wa Falcon F Gerard Hakizimana yashimye kutwishura mu butumwa bwanditse bugufi ati mu ishyirahamwe Falcon F turemeza bw'igisata cy'ubutungane kiriko kirakora kandi kigenga nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yama yateye akamo abari muri icyo gisata kandi biramaze kugaragara ko intambwe zatewe mu gukora neza kuri icyo gisata abavuga ko ubutungane butigenga usanga bafatira ku rubanza kanaka bivanye n'imbo za politike kumbure bashyira imbere muri Falcon F duhanura abo bamwe ariko baravuga ibicyafuza gusa ko boza banavuga ibyo bashima n'ahandi bizohava bigaragara ko abantu bafise ibindi bahiga binyegeje inyuma y'icyitwa agateka kazi na muntu ubuserukire umuryango w'umufaso Nirangabiye yatubwiye ko umuryango ataragera kubwira icyo ushikirije umwe mu bashingwamanza bamwunganira nawe muri make yagize ati tugiye kunguruza kubwira Floriane ahabwe ubutungane Floriane Irangabiye yari yarengukijwe mu banza rwo kwa 16 ukwezi kwa 12 guheze rwabaye mwibanga ata abantu barukurikiye yari kafashwa na bamuburanira batatu harimo uwatumwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abanyamategeko mu Burundi uwasanzwe ari mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano ryavukiye mu buhungiro mu Rwanda amaze imyaka ngendo wiyabi Kigali yagarutse gihe yaragiye mu Burundi mu mpera z'ukwa 8 2022 imbere yo kufungirwa iminsi myinshi mu gashoboka kigendereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura twafungiwe mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko bushirubuseruko bw'u Burundi ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone n'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi aribwira muri makati niyunguruza tuzoburana kubijanye nuko Florian Irangabiye yoba yagetswe ku izaha biri mu cegeranyo batigeze ashira ku mukono yishuye yitwengera ati none ko sentare yasanze atari ibyo kandi abamwunganira batashoboye kwerekana ko bavuga ukuri. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.